Izwi rya Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mweze turi kumwe kuri mugoroba umunsi wa gatanu tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2017 kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka hani Washington DC muri studio gatanu. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu.
Icyifuzo cyanjye ni ukugendera ku mategeko kwaba bafunga burundu, no kubafunga burundu kuko baramekuye, banyishyura umugabo, bamwica arengana azira ubusa, ni make n'ihohoterwa bamukoreye.
Uyo ni Umuhoza Claudine, umupfakazi wa Ntivuguruzwa Yvon, wishwe n'abasirikare b'u Rwanda babiri mu kwezi kwa gatanu mwaka uheze.
Amabombe yaturitse akurikirana no muswa wa gatanu mu ruraro ku bushyiri burengero bw'igihugu cya Pakistan yahitanye abantu 15, akomeretsa abandi barenga 70.
Umukuru w'abagwanyi b'abataliba muri Afghanistan avuga ko Amerika izoba yihenze kandi ko zikosa mu kongereza igitigiri cy'abasirikare bacu muri ico gihugu.
Ketumire Masire yahoze ari prezida w'igihugu cya Botswana yitavye Imana afise imyaka 91.
Impunzi ibihumbi n'ibihumbi by'abanye Nigeria basabwa gusubira muri Nigeria bakava mu buraruko bwa Cameroon bitarenze itariki 15 z'ukwezi kw'indwi kubera umutekano muke uri muri ako karere.
Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Tutangurire rero ku makuru avugwa hirya no hino. Amabombe yaturitse akurikirana no munsi wa gatanu mu ruraruko bushyira uburengero bw'igihugu cya Pakistani, akaba yahitanye abantu 15, akomeretsa abandi barenga 70. Amabombe yaturikiye mu kibanza kiri mu isoko yari yuzuye abantu mu gisagara cya Parashina kiri mu ntara isa n'iyigenga ya Kuram hafi y'urubibe n'igihugu cya Afghanistan. Sajid Turi ari mu nama nshingamateka muri ako karere yabwiye itangazamakuru ryaho ko bombe ya mbere yaturitse mu masaha y'uruja n'uruza imbere yuko ikurikirwa na bombe ya kabiri ikomeye cyane. Uwo mushingamateka avuga ko yiteze ko igitigiri cy'abapfuye ciyongera. Amakuru atangwa n'abakora mu bitaro amenyesha ko abantu barenga 30 bakomeretse bazanywe mu bitaro bameze nabi cyane. Nta wiyitiriye uno nyene ibitero vyihaye inkumbi.
Kandi naho umukuru w'abagwanyi b'abataliban muri Afghanistan avuga ko Amerika izoba yihenze kandi ko zikosa mu kongereza igitigiri cy'abasirikare bacu muri icyo gihugu mu ntumbero yo kugwanya uwo mugwi wahari warahiye kuzobagwanya gushika ikiringo c'intwaro ihari bavuga ko itemewe kandi ishigikiwe n'amakungu giheze. Malovi Hablutala Akunzada yabitangaje kuri uno munsi wa gatanu mu itangazo yasohoye imbere ya Eid al-Fit, umunsi uhimbaza ryirangiza rya Ramadan, ukwezi gutagatifu kw'abayisilamu. Aho ni nyuma yaho perezida wa Amerika Donald Trump ahayitegeko umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi James Mattis kurungika abandi basirikare ibihumbi n'ibihumbi muri Afghanistan bakazokwiyongera ku bandi 84,400 bari basanzwe bari muri ico gihugu. Yavuze ati mwibaza ko uyu mukuru wabo bagwanya yavuze ati mwibaza ko muzoshobora kugabanya ishaka ryacu n'abasirikare banyu bari ku butaka kimwe no kubongereza igitigiri muri henda. Yongeye ko avuga ati iyo siyo nyishu mu gihe mubandanye gutegeka mubicishije kuri leta itashoboye.
Radio ya Amerika Washington DC. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yatangaje ko umugambi ashikirije kubijanye n'uburenganzira bw'abanyagihugu bo mu muryango w'ibihugu by'Iburaya baba mu gihugu ciwe nyuma yuko kivuye muri uwo muryango ari umugambi utumbereye kandi ubereye. Mu ijambo yashikirije i Brussels no munsi wa gatanu ku munsi ugira kabiri w'inama y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya, Theresa May yavuze ko leta yiwe izoshikiriza ibindi birengaho kuvyerekeye uwo mugambi ku munsi wa mbere. Abayobozi b'umuryango w'ibihugu by'Iburaya ntibanyuzwe ku bijanye n'uko umugambi wiwe utumbereye, bamenyesha ko ibibazo bitari bike bikihari. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May avuga ko bariko bakora kugira imiryango ntitandukane. Yasabye guhumurizwa ku vyerekeye abongereza baba mu bihugu byo mu muryango w'Iburaya ko ibintu bizogenda nk'uko. Abayobozi b'umuryango w'ibihugu by'Iburaya batanguye inama y'iminsi ibiri ku munsi wa kane Brussels ku mugwa mukuru w'Ububiligi kugira bihweze ivyerekeye ingingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ibihugu vy'Iburaya iterabwoba ikibazo c'abimukira n'ibindi bibazo biraje ishinga akarere k'Iburaya.
Impunzi z'abanyenigeriya ibihumbi n'ibihumbi baheruka guhunga ibitero by'abagwanyi ba Boko Haram bibagiramiwe n'ubuzima bubi aho bari mu buraruko bw'igihugu ca Cameroon. Izo mpunzi zikoraniye mu ikambi y'impunzi iri mu gace kari hafi y'ikambi isanzwe irimwo abanye Cameroon ibihumbi bibiri nabo nyene bateshejwe ingo zabo kubera ibitero by'abo bagwanyi. Ibrahim Douda umutamo w'imyaka 51 hakaba umwe muri izo mpunzi z'abanye Nigeria avuga ko yahunze ibitero bya Boko Haram bigigwa mu kigwati ca Gamburu Ngala muri leta ya Borno. Dualu n'abandi bafise amakenga n'ubwoba bwinshi bavuga ko igihugu ca Cameroon giheruka gutangaza gishimitse yuko kubera umutekano muke muri ako karere kandi ko bashobora kugirwa ku bitero bategerezwa gusubira muri Nigeria bitarenze itariki ya 15 z'ukwezi kw'indwi. Iyo ngingo heruka gufatwa hagati ya leta ya Cameroon, Nigeria hamwe n'ibiro vya HCR. Mu ntango z'uku kwezi onu yari yaragabishije isaba abantu kutagira ingendo mu turere tw'uburaruko bwa Cameroon. Aha ni mu gihe bavuga ko ifatwa ry'umwe mu bakomanda ba Boko Haram ryatumye haba hiyongera ibindi bitero muri ako karere.
Radio Isi ya Amerika Washington DC twandanize ku yandi makuru yake Afrika. Ketumire Masire yahoze ari president w'igihugu cya Botswana yitavye Imana afise imyaka 91. Masire yaragize uruhara rukomeye mu twigoro two guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi mu gihugu hagati ya Mozambique n'umugambwe utavuga rumwe na leta Renamo. Yari mu mugwi w'abahuza mpuzamakungu. Muhari Renamo amaze imyaka 16 gwanya leta ya Mozambique mu ngwano yarangiye mu mwaka w'1992. Wanase kwemera ivyavuye mu matora yo mu mwaka w'2014. Ico gihe umugambwe Renamo wari wasubiye gutsindwa n'umugambwe Frelimo mu vyatumye haba gutana mu mitwe mu gihugu mu mwaka uheze. Masire yitavye Imana mu bitaro ku mugwa mukuru wa Botswana Gaborone ku muhingamo w'ejo ku munsi wa kane. Ivyo vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru wiwe Frege Toiwe. Masire yari yajanye mu bitaro kwibagisha ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu. Masire yayoboye Botswana inyuma y'uko President Seretse Khama yitavye Imana mu mwaka w'1980 yavuye ku butegetsi kugushaka kwiwe mu mwaka w'1998 inyuma y'uko ashikanye igihugu ku iterambere ry'ubutunzi ntangere. Icegera cya President w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yahumurije abanyazimbabwe no musi kwa gatanu pamatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashinga amateka mu mwaka uza w'2018 azoba mu mwidegembyo no mu mahoro. Ivyo mu gihe abatavuga rumwe na leta bafise impungenge ko leta ishobora kwivanga mu mugambi w'amatora. Mnangagwa yabwiye abamenyesha makuru ko amatora yabaye mu mwaka w'2013 ataranzwe n'ubwicanyi cyangwa uruhagarara. Kenshi abatavuga rumwe na leta bagiriza umugambi ZANU-PF uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'1980 ko wiba amatora ugatera ubwoba batavuga rumwe nawo ukongera ugakokeza ubwicanyi n'uruhagarara. Morgan Changirai ayoboye umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change mu mfunyafunyo MDC atangaza ko atamatora namwe yavuba y'umugambwe ZANU-PF wa President Robert Mugabe wigeze utsinda. Avuga ko umugambwe ZANU-PF wivye ayo matora yose. Abahinga ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha bararangije je kwa kane i Libreville ku mugwa mukuru wa Gabon igikorwa cyabo c'intangamarara ku bwicanyi n'uruhagarara vyabaye inyuma y'amatora muri ico gihugu. Ivyavuye muri ico gikorwa c'imisi ibiri bizoshikirizwa parke ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha izofata ingingo nimba ho kugurwa itohoza ku vyaha bikyoza gateka k'ikiremwa muntu canke ivyaha vyo mu ngwana. Ivyo vyotuma umushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare asaba abacamanza gutanga impapuro zo guhagarika canke gutuma ko abo babagirizwa ivyo vyaha. Abahinga ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha babonanye n'abashikiranganje bajejwe kwivuna abansi intwaro yo hagati ubutungane no guhanahana amakuru. Bongeye kandi babonana na Jean Ping yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu na President Ali Bongo. Jean Ping aracyita gushika muri iki gihe ko ari we mu president yatowe. Abo bahinga barabonanye kandi n'amashirahamwe ategamiye leta ashigikiye abasinzikajwe n'ubwicanyi n'uruhagarara vyakurikiye amatora muri Gabon hamwe na bamwe mu baserukira ibihugu vyo mu burengero bw'isi. Umuvugizi wa leta ya Gabon Alain Claude Biliye Binze amenyesha kwa abo bahinga ba sentare mpuzamakungu mpana vyaha baje mu gihugu babisabwe na leta, avuga ko ivyo vyerekana ko leta atakifise cyo kunyegeza.
Muri kumwumviza radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Radio ya Amerika makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, sentare y'igisirikare yatanguye kuburanisha kwifatwa n'ifungwa rya soldat Ishimwe Claude na soldat Jean-Pierre Nshimiye Umukiza baregwa icaha cyo kwica Ivan Ntivuguruzwa mu kwezi kwa gatanu. Urubanza rwabereye aho icaha cabereye mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi arabidushikiriza.
Urubanza rwabereye mu kagari ka Karugira kari mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Usibye baregwa ababunganira n'ubushinjacyaha, icyumba cyaburanishirizwagamo cyari cyuzuyemo abasirikare benshi bari baje gukurikirana urubanza rwa bagenzi babo n'abaturage batagira uko bangana batuye muri ako kagari. Abasirikare baregwa bagaragaraga nk'abakiri bato mu myaka ndetse no mu mapeti yabo, kuko bakiri ku ipeti rya soruda ritangira. Ubushinjacyaha buvuga ko burega soruda Ishimwe Claude na Jean-Pierre Nshimiye Umukiza ibyaha bigera kuri ibi ano birimo ufatanya cyaha mu kwica bwana Ivan Ntivuguruzwa wishwe tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ubushinjacyaha karega abagabo bombi cyaha cy'ubwambuzi, konona kunabe umutungo wundi, gukoresha nabi imbunda no kwigomeka. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu ijoro ry'itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu aba basirikare bombi bari ku irondo batangira abaturage bakaje babaka ibyangombwa baza kwambura umuturage wundi amafaranga 35. Ubushinjacyaha burega kandi aba basirikare kuba barishe Ivan Ntivuguruzwa uruzwa ndetse n'icyaha cyo kurasa nta tegeko. Abaregwa bemeye ibyaha baregwa, gusa bifuza ko icyaha cyo kwica kitakwitwa gutyo, ahubwo bavuga ko bishe batabigambiriye, ko bishe bitabara. Aba basirikare bavuze ko ubwo bari ku irondo mu kwezi kwa gatanu bahuye n'umugore wa nyakwigendera bakamusaba ibyangombwa, aho kubibaha umugabo akaza batuka ndetse akarwara na soldat Nshimiye Umukiza Jean-Pierre kugeza n'ubwo yamwambuye imbunda. Mugenzi we Claude Ishimwe avuga ko yarashe kuguru kwa nyakwigendera atabara mugenzi we wari watswe imbunda. Jean-Pierre Nshimiye Umukiza wari umaze gutabarwa na mugenzi we w'umusirikare bari kumwe mu irondo, ngo yahise abyuka afata imbunda yari yambuwe ahita arasa nyakwigendera kugeza ashizemo umwuka. Abaregwa bavuze ko barashe nyakwigendera birwanaho kuko bumvaga ari umubisha ubateye. Ni nabyo babunganira bashimangiye, maze basaba urukiko ko abo bunganira barekurwa kuko nta mpamvu zikomeye zituma bakeka w'icyaha. Abunganira baregwa bavuze ko umuntu witabara cyangwa utabara undi adakwiye gukurikiranwa w'icyaha. Abavoka bavuze ko basanga abo bunganira bakwiye kurekurwa, urukiko rugategeka icyo bakubahiriza harimo ko bategekwa kutava mu kigo. Abaregwa nabo basabye urukiko kubafungura, batangaza ko badashobora gutoroka ubutabera kuko n'ubundi iyo baba bagambiriye gutoroka baba baragiye nyakwigendera kimara gupfa kuko ntawababuzaga. Ubushinjacyaha bwasabye abo baregwa gufungwa iminsi 30. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bakurikiranwe ibyaha bikomeye birimo icy'ubwicanyi byahanishwe igifungo cya burundu, maze gusaba urukiko ko rwabafunga iminsi 30 kugira ngo batazatoroka ubutabera cyangwa se ngo babe basibanganya ibimenyetso. Ni urubanza bakurikiranye bacishagamo bakimyoza. Umufasha wa nyakwigendera Madamu Muhoza Claudine yatangaje ko nta byinshi yavuga kuri uru rubanza rutararangira, ariko asaba ko abamwiciye umugabo bahanwa by'intangarugero.
Nta kintu navuga batararangiza urubanza, gusa ninimba gusa ninimba, nta kintu kizima kindi natangaza.
Kuba baje kuburanishiriza hano iwanyu bifatiye gute wowe?
Nabyo ni byiza kuko nticyaha cyabereye, niho n'abaturage bamuzi, nabyo byamfashije. Icyifuzo cyanjye no kugendera ku mategeko kwaba bafunga burundu, no kubafunga burundu kuko baramekuye banyishira umugabo bamwisha arengana azira ubusa, ni make ni hoterwa bamukoreye.
Abaturage baturiye habereye icyaha bemeza ko urukiko rwatekereje neza kuzana baregwa bakaburanishirizwa ahakorewe icyaha. Abaturage bavuga ko nabo babonye uburyo bwo kurukurikirana.
Ngewe nari ndyamye yemenye mu gitondo ariko ubundi ko twe tubona abasirikare bavitondaga bakoranaga n'abaturage ntabwo tuzi ikintu cyaraturutse muri ibi bintu.
Kuba noneho baje mu kuburanira iwanyu namwe mukabikurikirana murumva ari ikintu cyiza.
Ikintu cyiza cyane, cyiza cyane kuko byatumye n'abadafite ubushobozi baza gukurikirana urubanza mu gihe kubera kure bakubyumva nk'impuha ariko babyikurikirana amaso ku maso.
Urukiko rwavuze ko ruzatangaza umwanzuro warwo tariki ya 27 z'uku kwezi ahaburanishirijwe icyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Abagwanya ibiturire mu Burundi no mu Rwanda bavuga ko batororezwa n'inzego za leta mu kazi kabo, bemeza ko bategwa ubwoba bakana burabuzwa canke mbere bigashika no kwicwa bakicwa bazira akazi kabo. Basaba ko inzego za leta zo bakingira kuko bari mu baterera mu iterambere ry'ibihugu byabo. Abaserukira inzego za leta muri ivyo bihugu bahamagarira abo barwanya ibiturire kwitwara mu gihe hagize uwo ubatera ubwoba. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Kurwanya ibiturire mu Burundi mu ijambo rimwe ni nko kwiheba, ntaho bitaniye no kurondera urupfu.
Uwo ni Gabriel Rufyiri atwara ishyirahamwe ryigenga ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu Burundi Oricome. Avuga ko ico gikorwa kitorosha na gato.
Abaryo b'ibiturire n'ababitanga bafise ingufu za leta, ikigira kabiri hagira ingufu z'amafaranga, ikigira gatatu babona yuko umuntu agiye kubakura ivyo bafungura mu kanwa. Ubikoze rero ibintu nk'ivyo ukabivuga ufatwa nk'umwasi w'igihugu.
Rufyiri bwiwe avuga ko amaze guhakwa kuzira kugwanya ibiturire akatari gake, ndetse akaba hariho n'uwari cegira ciwe Ernest Manirumva yishwe abizira.
Jiwe nyine ubwanje maze gufungwa inshuro zirenga zitandatu, gutega ubwoba uburyo bwinshi, kunyica hakoreshwa amamodoka, guhamagwa mu butungane, byo sino bivuga bimaze kuba inshuro zirenga 35. Umuhisi Ernest Manirumva yagandaguwe kugeza n'uno munsi, byaranse nk'uko uri kumenyekana kubera bigaragara ko harimo umukundi kuboko.
Asaba ko we n'abagenzi we bitanga mu kurwanya ibiturire bokingirwa bagafatwa nk'abakunzi b'igihugu aho kwinobwa.
Mu Kirundi baca umugani ngo ugomba gukiza uwasimba urugo. Turiko tuvugira igihugu, turiko tuvugira kazoza k'igihugu. Ni byiza rero yuko abasuma ababandi basumirinda bampema zuzuye atari bwo kuma bafise ijambo rya nyuma, kuko uravye igihugu ubukene kirimwo, siniyumvire yuko hari umuntu yoshobora kwemera n'ukuri afise umutima n'ubwenge ko vyagomba gucyo.
Abakora kazi nk'ako mu Rwanda, igihugu kibanye n'ico rufyira akoreramwo, nabone ntiborohewe cane. Umufasoni Marie Immaculée Ingabire atwara ishirahamwe Transparency International nawe aramaze gutegwa ubwoba, akavuga ko hari n'uwo bakorana yishwe abizira.
Hari n'abampamagara, hari n'abanyoherereza ubutumwa bugufi ku telefone, ariko ni bya bindi byo kugutera ubwoba ngo barebe ko waceceka. Iyo babonye utagize ubwoba barakwihorera. Oya, ntabwo dutinya, kuko ugiye gutinya wareka aka kazi. Nerega natwe bigeze kutwicira umukozi, ubu ngubu barafunzwe baciriwe urubanza, ni nacyo dushima.
Izindi nzitizi amaze kubona mu kazi kiwe ni z'uko abanyagihugu batinya kudomorotoke kubajya ibiturire. Gusa arashima ko hari inzego zimwe zimwe nk'igipolisi zateye intambwe mu kurwanya ako karanda.
Usanga abantu bakiri muri bya bindi ntiteranya, uri ejo nzamukenera, birasa no gukingira ikibaba abantu barya ruswa. Nta mezi abiri yashira utumvise abapolisi birukanywe, utumvise s'abafunzwe, bashyizeho n'ishami ryihariye muri polisi ryo kurwanya ruswa. Ariko kubera izo ngamba bafashe iragenda igabanuka ku buryo ubu tumaze kugira n'abapolisi, ngira ngo dukwiye no kuzashimira ku mugaragaro, n'ubwo bwose batakabishimiwe kuko ni inshingano yabo, basigaye ahubwo ujya kuba ruswa akaba aribo bagutanga.
Inzego za leta zishinzwe kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta muri ibyo bihugu zihamagarira nyabona abo bigenga kuja baritwara mu gihe hagize ubatera ubwoba. Ziyemeje kandi kutihanganira uwo wese yofatwa ajya ibiturire. Umufasoni Chanzayire Aloysia, umuvunyi w'u Rwanda canke Ombudsman, aheruka kuganira n'Ijwi rya Amerika mu nama yarimwo yarusha muri Tanzania.
ufashwe na wababizi ko nta kwihanganirwa niyo mpamvu usanga abantu bashaka uburyo bwinshi bwo kugira ngo bakwepe kugaragara kubera baba bazi uko bakurikiranwa tugenzura imitungo yabo bagerageza kuhisha bayandika ku bandi zero tolerance ntibivuga ko nta ihari namba bituma ariko nabayijyamo bayijyamo bikandagira bafite ubwoba kwigwizaho umutungo nirango niho tugera mu bantu muri ruswa ifite amafaranga menshi ari nka kese navuga iyo twagize ngo amafaranga menshi yageraga kuri miliyoni 400
mu karere ka Afrika y'ubuseruko icyeganyo sheshema mpuzamakungu makungu Transparency International rigwanya ibiturire kimaze imyaka 3 gishira Rwanda mu kibanza ca mbere mu kugwanya ibiturire na Burundi bukaza mu kibanza ca nyuma Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Tuviyarusha tuje mu Burundi ishure gisumbuye ry'Inyamagana muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati mu Burundi bafise ubwoba ko umwaka ushobora kuba imfagusa mu gisata cigisha indimi ibyo bikaba bitewe nuko batagira abigisha kubera matata ari mu gahembo kabo inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana
Mugihe ayandi mashuri ari karaheraheza ibibazo birangiza umwaka w'ishuri w'2016 ushiri w'2017 ku ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana muri komine ya Bugendana intara ya Gitegaho abanyeshuri basa naho bataratangura igice cya gatatu cy'umwaka abana biga kuri iryo shuri amakenga ni menshi Nizigimana Eric numwe muri abo bana biga mu mwaka wa mbere w'igisata cy'indimi ku ishuri Nyamagana
ubu ntitwe turi muhira programa ntizohera kuko turacari mu mapariye ya kabiri nyene ntatwa z'imipariye turatangura ku ikuru zose yuko mwaka ushobora kubanira kuko ntituvyakira tuba dufise umubabara w'uko tutiga gusa nta bindi ikintu dusaba nuko baduha umuco nyine bakadufata mu mugongo bakadufasha kuko ndiko ndarabana twebwe umwaka bajyanire twaba duhombye kazoza kacu ntabwo turabona neza tutariko turiga ngo tubone iyo tuja mumva twakabona gute ntitubone iyo bija ico dusaba leta kanini n'ikintu yo dufashe ikaduha bigisha uwo mwaka nawo akaraba ko mwene byogenda twese turabanyeshuri nk'abandi kwee
Amakenga yabo bana ni nayo ababyeyi bafise Deo Nimbesha arereye ku ishuri ry'Inyamagana
ndabona ko duhombye kubera abana bacu turimo batariko bariga kandi abandi bariko bariga cyo tubera ko dusubira mu ngorane zitagira uko zingana rero tukasaba yuko leta nayo yogira ikintu yokora kugira ngo abana bacu bige
umwaka uzohapfuba impfabusa
turabona cyane rwose ko na DC yaraje turayimushikiriza aravyumva ni kompetensi yasha yaje yayimushikirije aravyumva ariko retse ntituzi intuze DC ikintu ariko arakora kugira abwire leta yuko abana bacu bato umwaka tumpfagusa
kwa Saleopo arongoye komite y'abavyeyi kuri iryo shuri
n'ubuhombe bwinshi abana nk'ubu ntabumenyi bariko bararonka kandi umwaka wo hapfuba ubimpfagusa akazoza k'abana karacumbagira nabo kugwa mu ibarabara gusa nta kazoza na kamwe tu iteze ko kandi bahombye ibyo inyigisho barimo
Rwasa Leopold avuga ko abavyeyi bari biyungunganije baragira inama biga ingene umwaka urangira ariko haciye haduka uko tumvikana hagati yabo bavyeyi n'umuyobozi w'ishuri Tarsis Manirambona
twebwe rero tumaze kujya mu nama uwo munsi na directeur wo ngaha niho yara twaragiye inama yuko twoteranya amafaranga igihumbi kimwe gusa ku kwezi kumwe gusa ko kumarira umwaka habura ibihumbi amajana atatu n'icyenda n'amafaranga yazimiye umuliyoni n'ibihumbi mirongo indwi n'amafaranga amajana indwi icyo cyegeranyo turagifise tugeze turamukora tuti twebwe tuzotangisha ababyeyi icyo gihumbi kimwe ku mwana kandi ku kwezi kumwe gusa kugira ngo umwaka usohozegwe ntiho bipfa gusa yavuze yuko ayo mafaranga ngo hajya gutegura ingene azoyishyura gushyira niwe ntituramubona twebwe n'ubu icyo gihumbi twari twashinze yuko twosaba ku mwana umwe kugira uko kwezi guhere cyotangwa kugira ngo abana ntibagwe mu mporero y'amakosa y'uwo muyobozi
naho bari se wundi muvyeyi arereye kuri iryo shuri ati
gisigura yuko twebwe twahibuye ko abana bacu b'igihugu ngaha mu Nyamagana batariko bariga kandi iterambere atari n'iryo tubona bariko barasubira inyuma nk'ibirenge twebwe rero tukifuza tuvuga tuti none iri shuri ry'Inyamagana mu Burundi ryabaye agaciro kamwe ntabanduka
odete ndayisenga nawe nyine arereye kuri iryo shuri ry'Inyamagana wewe waracafise ibizigizigi
oya ntubobe impfago gusa bategerezwa kuciga ababyeyi bagatanga icyo gihumbi humbi nyine basaba iki gice kuko ntibota ingero mu marigodoka nawe
Tarsis Manirambona arongoye ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana tumuba DJ yashimye kuguma mu gacerere ku bibazo byose bijanye n'iryo shuri arongoye yaba Joseph Mboneko arongoye komine y'Indero ya Bugendana yaba Denis Nduwimana arongoye intara y'Indero ya Gitega bose bashima kutagira icyo bashikirije kuri ico kibazo cy'ishuri ry'Inyamagana y'Ubugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
naho ku makuru yerekeye ingino zitegekanijwe mu karere k'ibiyaga binini reka tubanzirize mu Burundi. Mu Burundi mu mpera zinondwi ategekanije urukino ruzosozera ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme mu cicaro ca mbere hazohimbazwa kandi umunsi mpuzamakungu wo kunonora imitsi Journée Olympique. Hari kandi n'ihiganwa ry'abanonotsi ryatunganijwe na Federation d'Athlétisme du Burundi hazoba kandi ca kabiri kirangiza mu ihiganwa ry'igikombe c'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikubanya nka uwo tubwira neza muri make ku vyerekeye ayo mahiganwa.
Ego fidele nkuko meje kwivuga ejo kumunsi wa gatandatu niho hazosozerwa ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme mu cicaro ca mbere no kuvuga imigwi yashitse mu tanyuma kuri kino rwa nyuma finale no mugwi Colombe w'Ubujumbura hamwe na Sila w'Ingozi. Iyo migwi rero kazotana mu mutwe ku munsi w'ejo wa gatandatu kuri stade y'umupira w'amaguru y'Igitega. Umupira w'amaguru kandi hadekanijwe demi-finale icaka kirangiza igikombe cy'umukuru w'igihugu aho kuri wa gatandatu Igitega nyine atakirahinduka gushika maginga ya kuri wa gatandatu. Rero message Ngozi ukazotana mu mitwe na Atletico Olympique y'Ubujumbura ku munsi w'Imana naho hazoba hatekanije urukino ruzohuza Olympic Star y'Umuyinga hamwe n'umugwi wa gisirikare Muzinga. Mu bijanye n'inkino zo kwinonora imitsi naho cyo ku munsi wa gatandatu niho Komite National Olympique y'Burundi yashimye ko yohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwirondera imitsi uhimbazwa ku igenekerezo rya 2023. Uwo munsi rero ukazohimbarizwa mu gisagara cya Gitega aho hategekanijwe inkino zitandukanye hariho basketball hariho handball volleyball hamwe rero no gusiganwa biruka ku birometero bibiri ku bigeme ibirometero bitanu ku bagabo.
Urakoze yari umenyesha makuru wacu Evariste Nzikubanya dukubitira mu Rwanda naho aho Jean Claude Munyandinda aduha makuru yerekeye inkino zitegekanijwe mu mpera zindwi mu Rwanda. Claude
ndakubwa neza Fidel
uwo tubwira amakuru ategekanijwe yerekeye inkino mu mpera zindwi mu Rwanda muri make.
Urakoze Fidel twabwira abakunzi b'ijwi rya Amerika ko imikino tubararikiye kuzabagezaho mu mpera z'icyumweru harimo igikombe cy'amahoro ubwo ni umupira w'amaguru aho ku cyumweru hazatangira imikino ibanza kimwe cya kabiri kirangiza ikipe ya Espoir y'i Rusizi ikazakira Rayon Sports ku kibuga cyitwa Gakera Stade Kamarampaka hanyuma ku wa mbere ikipe Amagaju ikakira APRC umukino uzabera i Nyagisenyi. Ni ukuvuga ko hazamukino ubanza wo kwishyura ukaba uteganyijwe ku itariki ku wa gatatu icyumweru gitaha ndetse no kwa kane akaba aribwo aya makipe azongera agahura ubwo ni ikipe rero zizaba zatinze hagati y'izi zikazahurira kuri final ni ukuvuga ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi aho bahatanira finale igikombe cy'amahoro bari umupira w'amaguru. Hari nanone imikino yo gusiganwa ku magare aho shampiyona y'u Rwanda shampiyona iba buri mwaka nabwo izaba ejo kwa gatandatu hari imikino izaba aho hazaba ibyo bita individual time trial cyangwa se course contre la montre individuel aho abakinnyi basiganwa buri wese agenda ku giti cye bakareba akoresheje igihe gitoya ugereranyije n'abandi kuri kwa gatandatu. Hanyuma no ku cyumweru hakazaba imikino hakazaba gusiganwa noneho hatana amakipe aho bazaturuka ingoma mu burasirazuba berekeza i Kigali. Nakubwira ko bizaba ari mu byiciro bitatu hari abagabo bakuru hakaba
uterurangiza
akaba n'abakobwa cyangwa se n'abategarugori akaba n'abatanije imyaka 18 ni ukuvuga ngo ni byiciro binyuranye tuvuga ko hari abakinnyi bagiye
urangiza umwanya uratujyanye Claude
Bonaventure Wizeyimana
urakoze urakoze ari Jean Claude Munyandinda amakuru rero twari tubafitiye kuri isahani yagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro mari kumwe na Fide Niyongabo.
Nkuko mugenzi wanjye yaraje kubivuga ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Fide Niyongabo. Tubasezeye rero tubifuriza umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mukurindira mwese tubari tumiye kubandanya mudukurikirana tubifuriza n'amahoro y'Imana.
Murakoze mugire weekend nziza.